ugorugomero gumuyaga nkuba gubatswe ku ruzi ruvyironza ku ruhande rwa komine bugenda ni mu ntara ya Gitega rwatanguye gukora mu mwaka w'1978 akaba aribwo bwa mbere ruhuye n'ibibazo vy'umwuzure kuva rutanguye gukora mu ntango batararuhuza n'izindi ngomero mu gutanga umuyaga nkuba mu gihugu rwakiriza amatari ntara za Gitega Karuzi na Ruigi inosa irambona ajeje uyisata cyo kwiragiza umuyaga nkuba mwishiramwe jeje utanga amazi n'umuyaga nkuba mu Burundi Regidezo aratubwira ivyononekaye
ibintu vyononekaye kuri no rugomero rwacu vyatumwe n'imvura yaguye nyinshi cyane mu ma province ya Muramvya na Mwaro na Kayanza vyononekaye ngahe wacu mwabibonye ivyuma vyacu byaratewe n'amazi bica bituma centrale ihagarara ivyuma ko uvuga hari ivyo ivyuma bita mu gifaransa hariho turbine ubiri mu mazi hariho ico bita alternateur cyo alternateur yo kukwera gifisi bitsinga ubu amazi yarinjiye mu nsinga bica bituma aba technician baracu yaga kuba kugira ngo ntihabe amadega menshi cyane
inosa irambona aratubwira n'inkurikizi ziyononekara ry'ugo rugomero
irafise inkurikizi ikomeye cyane kukubera iyi centrale yafasha bikomeye cyane kuko iyi centrale yatanga megawatt desa ico rero bica bituma yuko ubu hacaba ingorane zikomeye cyane kuko iyi megawatt iti megadesa twahora turonkanga kuri centrale ubu nizikihari iyi ndi ngorane ishobora kuzoba tuzogerageza kuri duke twari dufise tubandanye dutanga kukwera murazi yuko igihugu cacu gifise ingorane kubijanye n'umuyaga nkuba
ivyononywe n'imvura yaguye muri indu yarayirangiye sugo rugomero gusa kuko mu makomine ayitaba na komine make buko zose zo mu ntara ya Gitega imirima n'amazu vyarononywe n'imvura nkuko bimenyeshwa na Adolf Shimira umuremyi musaneri wa komine Taba imisozi yahuye n'ingorane kurusha iyindi muri iyo komine arongoye ni Gihamagara Ruganza Kibogoye Buhunda na Mugomera ahagurutse inzu zirenga 56 amashuri y'intanga 5 hamwe n'amashengero 3 yaraguruwe n'umuyaga w'igihusi wari muri iyo mvura kubijyanye n'imirima musitaneri Nshimira umuremyi avuga ko amahegitari hagati ya 40 na 50 yononekaye cyane ibitegwa byahaboneye akaba ari bitoki ibigori n'imyumbati vyakubiswe n'ubwagwa herekeje imvura y'igihusi muri komine ya Makebuko imitumba yahuye n'amakuba y'imvura gusumba iyindi ni Rwanda na Ntita nkuko bimenyeshwa na bamwe mu batowe kuri iyo mitumba Kapitolina Simbavi imbere umukuru w'umutumba wa Rwanda amenyesha ku isengero katolika y'Makebuko ryagurutse co kimwe n'ishuri shingiro riri ku mugwa mukuru wa komine Makebuko Kapitolina Simbavi imbere abandanya amenyesha ko imirima y'imiceri yari mu mwonga wa mavuvu yatewe n'imyuzure bigatuma imiceri abarimyi bari bahejeje kubadika itwagwa n'amazi abari bakirindire kubadika ingemwe z'umuceri nabo ntibabaye bagishobora kubadika kuko amazi aca barengera nabo ubwabo bamwe mu barimyi bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko ubwana bwafutse umunwa kuko igihe cyo kubadika umuceri giherana na kuno kwezi kwa mbere abo barimyi bavuga ko mu gihe botera umuceri mu kwa kabiri imvura ishobora gucika kare mu gihe igitegwa cy'umuceri gikenera amazi menshi Adolphe Shimira umuremyi asaba ushikiranganje bwo gufatana mu nda n'abandi bagira neza bose babishoboye kugarukira ku banyagihugu bahuye n'iyo mvura y'igihugu sivanze n'urubura kuko basigari bantaho nikora musitaneri Shimira umuremyi avuga ko nibitoki vyahora bigoboka barimyi vyahutaje ubikaba bijyamye hasi ifashanyo asaba ko zokwihutirwa n'amabati n'imisumari kugira basanurire abamazu yagurutse n'imbuto ku barimyi bahuye n'ivyago vy'imvura Igitega Fidel D'Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika.